Ubu naho nkuko mu bimenyereye ni wa mwanya kwashikiriza kiganiro giha ijambo abanywanyi ba radio ijwi rya Amerika muri sanga mu kiganiro cy'umunsi turavuga ku ruhara rwa Fasoni mu kugarukana umutekano. Ruhara rwa Fasoni mu kugarukana amahoro n'umutekano saga seseshwa rumuri abafasoni nibo bavyiyi urwaruka usanga kenshi na kenshi bakoreshwa n'abanyapolitike abafasoni n'abatambukanyi babantu bafise uruhara mu kugarukana amahoro canke kuyahungabanya. Abafasoni rero barashobora gutanga impanuro zikomeye mu ntumbero yo kugarukana amahoro n'umutekano. Mu kiringo c'imisi ibiri ishiramwe mpuzamakungu uyu munsi riko ratera kamo abafasoni aho bari hose ku isi ngo bakoreshe uburyo bwo guhanahana amakuru mu buryo buvunaguye bu majambo make bita Twitter kugira ngo batange ivyiyumviro vyabo hamwe n'impanuro vyerekeye intererano yabo mu kugarukana umutekano no gutsimbataza amahoro. Turateye akamo rero abafasoni ngo bakoreshe inimero yacu ya WhatsApp ikurikira 2024411931 kugira ngo ba majambo make baduhe intererano yabo y'ukuntu amahoro yogaruka mu Burundi. Uyu munsi kandi turafise akanyamuneza ko kwamenyesha ko twatumiye abafasoni bafise uruhara rukomeye cyane rwose mu bibazo byose byerekeye abafasoni. Turi kumwe na Madame Catherine Maboboli. Mwiriwe neza Madame Catherine?
Mwiriwe neza.
Murakomeye?
Ego turakomeye n'ukuri. Ino mu Burundi dusigaye tuvuga ati ubunyene muri ino saha turakomeye kuko ntubuzi kumbure mu myasaha aza gukurikira ingene bigenda ariko novuga ko muri uno mwanya dukomeye.
Ego meri nziza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Madame Aline Ndenzako we bakaba ari i Londres nawe nyene arafite uruhararo hambaye cyane rwose mu bibazo byose byerekeye abafasoni. Mwiriwe neza Aline?
Mwiriwe Federica n'amahoro neza.
Murakomeye? Ego.
Ego na mahoro.
Turacarindiye kandi undi mufasoni twatumiye Christine Niteyeka ariko ntaraboneka mu kanya turacamurondera tuhabonekera turaza kumushyira mu kiganiro nawe nyene. Nk'uko twabivuze rero uruhara rwa fasoni n'uruhara ruhambaye cyane rwose Madame Catherine Maboboli na Madame Aline Ndenzako biramaze kwibonekeza ko abafasoni bafite uruhara ruhambaye cyane rwose mu kugarukana amahoro. Ariko mu Burundi muri iki gihe hariho ibibazo bihambaye cyane rwose. Mu biganiro byose twagize abantu baravuga ko abarundi bakwiye gushyira inyungu zabo imbere kurusha uko bashyira inyungu bakwiye gushyira inyungu z'igihugu n'abanyagihugu imbere inyungu zabo za politike. Eka baravuga kandi ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kubwirana ukuri eka umwete eka gukunda igihugu. Ivyo n'ibibazo byose rero tuva tugaruka ko muri aka kanya dutangure kuri we mu fasoni Catherine Maboboli kuvyerekeye uruhara mwogira uyu munsi amasaha mu masaha ari imbere ukwandika kuri Twitter ibintu mwifuza kwa fasoni burangura muducire ku mayange ndazi ko ubwo ruhara muhava murugira uyu munsi ikintu mwifuza mwoshikiriza cyo tuma eka icyumviro cyo tuma amahoro mu Burundi agaruka agatsimbatara n'ikihe muhava mushikiriza.
Je uko ndabibona nuko kugira amahoro ashobore gutsimbatara mu Burundi nuko umumwe wese yitwararika amahoro y'uwundi kuko mu gihe utitwararitse amahoro y'uwundi nawe ntaheza ngo agaruke ngo yitwararika ayiwawe. Mu majambo maka rero nibaza yuko mu kugira urondere ineza canke inabi y'umuntu n'ukwishira mu kibanza ciwe ukishira mu kibanza cy'ukungene ababara canke ukishira mu kibanza cy'ukungene yonezerwa mu gihe umugiriye neza canke umugiriye nabi. Jere nibaza rero ko ari byo twese duhamagariwe yaba umunyagihugu asanzwe canke umuntu ari muri politike canke umuntu ajejwe gucungera umutekano canke umunyagihugu asanzwe kuko uko tubibona ubu uyi nuko tubona umenga hariho abafise ingufu nyinshi cyane bavuga ati twebwe turakoresha ingufu kugira dutsimbataza amahoro n'umutekano abandi nabo bakavuga bati reka dukore natwe uko dushoboye kose kugira twirwanirire ko twirwanirire. Ibyo rero ugasusanga rero ni ibintu ataho bishikana kuko mu gihe mudahurije hamwe kugira ayo mahoro muyabone kumwe amahoro ntaheza ngo atsimbatare.
Haba abo muvuzi bo bakoresha ingufu haba abo bavuga ko nabo bakwiye gukora ibyo bashoboye byose kugira ngo bigwanire cya kibazo mushikirije cyo tuma inyishu ziboneka zo kwishyira mu kibanza cy'uwundi. Madame Catherine, nti baba abo bantu bose iyo mirwi yose ntibikurikije icyo cyumvira?
mubisanzwe hano mu Burundi biragoye kuvuga ngo umugwi kanake utanga umugwi kanaka, kuko ibyo tubona ingorane ziriko ziraba mu Burundi ni ingorane ahanini ziva kuri politiki. Mu gihe rero ingorane zavuye kuri politiki n'umuti mu bisanzwe utegeza kuba uwa politiki, nico gituma umuntu ategereza kurondera umuzi w'izo ngorane, hanyuma rero abantu bakabyicarira abateye izo ngorane canke nabo abafise uruhara kanaka canke kanaka bakaja hamwe bakabyicarira, hanyuma rero kungure na babandi babakurikira bose, kuko burabona muri politiki abantu baba bafise aho bahengamiye canke baba bafise aho abo bakurikira. Muri ico gihe iyo abantu abari ku mutwe w'iyo migwi iyo bagiye hamwe bagatora inyishu n'abandi bose batabaheza bakoroherwa, kuko za nyishu ziraheza kizigakwira babandi bose bari nyuma yabo.
Madame Aline ndenza ko ikibazo bashikirije ni ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kwishyira mu kibanza cy'undi muntu muri uko bigenda kose muri iki gihe bariko baratera kamo eka umunyamanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ariko aratera kamo abafasoni aho bari ku isi hose ngo bandike amajambo make cyane rwose ikintu bipfuza ikintu boshikiriza icyumviro mu byerekeye ukugarukana amahoro no gutsimbataza umutekano ikintu mwebwe mwibaza ko mwokwandika nk'uyu munsi aha amasaha agirira niki.
Murakoze. Ikintu gikuru je nibaza no co kuvuga nuko nta ushobora gutwara ku ngupfu uzanye ingupfu uhamagara ingupfu ukoresheje n'ukwicara ufise ico avuga n'ufise ico ashaka kuzanira igihugu akicara akakivuga. Ibyo tubona muri ino minsi ntawe twumva ntitubumva bariko bavuga ngo turiko turondera guteza imbere igihugu, umwe wese avuga yivugira kuko ashaka umenga no gusumira inda gusa. Igikomeye rero kugira turonke amahoro n'ukwicara hamwe abantu bakiyumvira hamwe ico bashaka kugira duteze imbere igihugu, mugabo uno musa aho bigeze mu Burundi nimba tuko tuvuga Burundi biragoye kugira umuntu yicare avugane bicarane bariko baricaniranira abantu. Ikizotuma twicara abazoza bavuga ati ni hagarika ibi byose iby'ingufu bibanze biveho ibyiyumviro abantu batahe baduha umwanya wo gukorera igihugu, abantu bariho baripfuza gukorera igihugu abafise ibyiyumviro byo guteza imbere y'igihugu tubumve. Uno munsi nta buryo buhari bwo kumva abafise ibyiyumviro byiza byo guteza imbere igihugu.
Ibyo byiyumviro kenshi Aline bishikirizwa mu gihe cyo kwiyamamaza, ariko murazi ko imigambwe itari mike itashoboye kwiyamamaza ika itashimye kugira uruhara muri ayo matora canke yabuze ukuntu uburyo yabuze uburenganzira canke uburyo ivyo nibibazo umuntu ashobora gutohoza. Ivyo vyiyumviro vyoboneka gute Madame Aline?
Nkuko bivuze bishobora kubona ivyiyumviro tuzovyumva ari uko ico kibanza co kwiyamamaza cabonetse, amatora yose ashobora kuba atawashoboye gushikiriza ivyiyumviro vyiwe afise abari amatora yo baba bivye amatora abantu, kuko ntibaduhaye umwanya wo kumviriza abafise ibyiyumviro byo duteze imbere ngo tuheze ducagure muri ibyo byiyumviro. Uno munsi kugira ayo mahoro agaruke ni ugusubira bakaduha icyo kibanza tukumva bipfuza guteza imbere igihugu, umwe wese agatora uwo uburyo yumvise bumunezereje akaba ari bwatora. Abo bapolitisi nabo nabo babyemere yuko twakurikiranye inzira y'uwo twatoye ari uko tugiye guteza imbere igihugu cyacu.
Kimwe mu bibazo bihambaye Madame Catherine Mabobori abarundi bagarutse ko mu biganiro byose twagize ni ikibazo cyo kutabwirana ukuri, ico ni ikibazo mubona ko muhava mushikiriza muri ivyo mu ruhara muhava mugira mu gutuma ubutumwa
ashira hamwe mpuzamakungu asanzwe akorera muri ico gisata cyo guharanira amahoro. Yavuze ati abantu bose ku isi kandi sa kamo gahamagariwe abarundi kazi bonyene na kamo gahamagariwe ugariwe abakenyezi bose ku isi badusabye ngo tugire tweet for peace. Hanyuma rero urumva twebwe nk'abarundi kazi twabonye iyo message twarahanahanye inkuru kugira ngo uwumva afise icyiyumvire wese agerageze kuri kugishira aho batweretse ni kuri hashtag 325 means cyangwa hashtag 325 at 15. Ni ukuvuga yuko hariho ya ngingo ya 13:25 Twitter resolution 325 uno munsi iguye gukwiza imyaka 15. Ni ukuvuga ko ari ingingo ya ONU ivuga ibijyanye n'uruhara rw'umukenyezi mu guharanira amahoro n'umutekano. Iyo ngingo rero ngahabwa Burundi turayikorera ko nk'uko no mu bindi bihugu rero bayikorera ko nico gituma rero twasabye yuko abarundi kazi bose babishoboye bashobora gutwita kurungika message kuri tweet kugira bavuge ikiri ku mutima kijyanye cyane cyane n'ibi bihe turimo. Turasubiye rero gutera kamo abakenyezi bose b'abarundi kazi bashoboye kugira gukoresha ubwo buryo buharawe bwo guhanahana inkuru kugira ngo babikore. Hariho n'ikindi twebwe abarundi kazi twari twasabye yuko twambara umwambaro wirabura kugira ngo twifatanye nabo basubira n'igihe mwatanguze iki kiganiro mwatanguye kubaza Patabita Mukamusoni amakuru y'Ibujumbura. Biradutera agahinda iminsi yose iyo twumvise mu makuru havugwa bapfuye, havugwa batowe imibyimba. Ni ukuri abakenyezi aho turi twese, umwe wese ahari, jewe ndazi n'ubutari karavugira kuri iyo radiyo, ndazi kwako gahinda gafise. Nicyo gituma uno munsi rero twari twavuze tuti twambare umwambaro wirabura, ntituri tubuje mu ibarabara ngo tujye kwiyamamaza. Ariko ubu kubona wambaye umwambaro wirabura araza kuvuga ati ujye ni wa mwambaro yambaye kugira yifatanye n'abandi, abo bose bariko barabura babo, abo bakenyezi, abo izo mfubyi ziriko zirabura ababyeyi. N'ukuri nico ahanini uno munsi twavuze tuti reka abantu bose bamenye yuko hariho ubutumwa turiko turashikiriza.
Ivyumviro mumaze gutorokanya vy'abafasoni bahabagira urwo ruhara turabigaruka ko ariko mu kanya turarondera abanywanyi b'i radio Ijwi ry'Amerika nabo nyene badushikirize ivyumviro vyabo. Muri iki gihe turafise umunywanyi Albino Muganga, miriwe neza?
Miriwe.
Murakomeye, muratwumva, mushikirize ikibazo canyu canke icyumviro canyu.
Yego.
Duga ku ijambo.
Nashaka kuvuga kuri icyo cerekeye vy'abakenyezi. Nivyo abakenyezi dufite mu Burundi nibo ba mbere bafise uruhara, barafise uruhara rukomeye kugira ngo amahoro agaruke, kandi babikoze byokunda. Nk'ubu bashobora kugira iki kintu cya mbere cyerekeye manifestation, basaba amahoro, kandi uko bayasaba yoboneka. Hama yavuze icyerekeye ngo kwambara impuzu zirabura, sindagishigikiye, ahubwo nobatera yuko bo kwambara impuzu zera, kuko impuzu zera zirafise icyo zisigura. Impuzu zirabura urumva zirafise icyo zisigura. Iyo usaba amahoro hamusaba uce wambara ibihushane, kuko wambaye ibyirabura urumva uba uri kurasaba ibihushane. Ikindi nacyo kuri ibyo byerekeye amahoro ni uko kuganira bari groupe cre, hari ibyo bitari groupe cre. Groupe cre ni abo bantu bafite ibibazo bibatandukanya, bagashyiramo amashengero uko barafise ibinini byinshi boterera, ariko atari y'amashengero afise aho ahengamye, kuko ari amashengero ari muri politike, apara muri politike, kuko amashengero ahagarara hagati na hagati.
Reka madame Aline mugire icyo muvuze ku ishyikirijwe.
Nabo nyine bapfunye politike nyine, bari bafise ibyo bapfa, bariho abari mu Burundi n'abatari mu Burundi bakicarana, ariko ntiwovuga ngo umugire ibiganiro by'abarundi bose bose. Kandi hariho abanyarucara barimyi ubashyiremo ibyo bya politiki, naho ibaraba mugabo hariho ikintu bita regroupe cre mu biganiro kugira ngo umwanya ntutakare. Nibyo nagomba guterera mako.
Reka duhe ijambo Aline agira icyo abivuze ko uruhare rw'abafaso ni mu kugira manifestation kugira ngo barabe ko reka amahoro yugaruka. Yavuze n'ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uko impuzu zirabura bari bakwiye kwambara ahubwo impuzu zera, ko zifise icyo zisigura. Mukanya na madame abo buri aragira icyo bivuze ko ari nagira mugire icyo muvuze ku byimbo byabishikije no mushigana.
Ego ubwa mbere koko ifyabye byanko ni bate kombe ifya abakenyezi kugira baje ko ari bo botera kamo. Mu bisanzwe abakenyezi mumenyere ko baba batekanye baraba ibyo mu rugo canke bakaja ku kazi mbwa bagatekana. Iyo umukenyezi arinze ahaguruka akaja mu ibarabara kuvugira hejuru, nuko amazi aba yarenze inkombe, kandi kenshi baraheza bakamwumviriza. Mugabo ku ibyo gutora impuzu nazo uno munsi batoye izirabura barigeze kwambara izera mugabo ntitwovuga ngo ngo turabe igituma bazitoye nyimba uno munsi batoye kwambara izo zirabura akaba arizo bacagwe kuko bababaye ku mutima izera twatebye turaruha kuzambara dushaka kwerekana umutima wacu ngene usa muri ino minsi nico bacaguye igihambaye nuko biboneka mukabyibuka uno munsi ko bari bafite ico bashaka kuvuga ibara naho bafatira itukura naho bafata uno munsi ryacaguwe n'iryo tujyakira uko ndusho kuvuga ngo tubuze ngo gucagura ibara umuntu yatoye sico gihambaye igihambaye no guhamagara tukavuga ko ababyeyi turababaye turiko turabura ntidushobora kuguma tugenda gutya harageze ku bintu bihagarara bagahagarika kwica abana bagahagarika kutwara abantu tugasubira mu nzu zacu ubu harageze ibintu nibihagarare tusubire tuganire abaganira baganire kuvuga groupe clé nazo abazozicagura nibande ubufise ico avuga baramwakira nibabona tawe aje kuvugira azosubira inyuma mugabo ntushobora kuvuga ngo ujya ndamukuyemo ubu maze kubyonona byose
ego madame Catherine mukanya gatoye cyane rwose murafise ico muvuga ko byashikirijwe ari mushira ntahe cyane cyane kubyerekeye ibara ry'impunzu zo kwambaga uyu munsi eka n'uruhara rw'abafasoni bogira mu kugarukana amahoro manifestation kimwe ibindi byo bari bi madame Catherine
ni tuvuze manifestation y'ukujya mu ibarabara sikindi cyoroshye muri ino minsi kuko hari habi bigeze kubigira simbona murabona ingene byahavuye bifatwa ariko nibaza yuko nibizi kwambara impuzu zirabura erega ni manifestation ni kwerekana yuko hariho ubutumwa uri kuratanga kuko gutanga ubutumwa si ukuvuga gusa si ukujya gukoma induru gusa urashaka kwambara ikimenyetso cyerekana by'ukuri yuko hariho ubutumwa uri kuratanga hanyuma ibara naryo nk'uko umufasoni turi kumwe mu kiganiro abivuze bivana n'igihe bivana n'ukungene wumva umerewe ku mutima kuko yabivuze igihe kimwe mu mpera z'umwaka uheze twarambaye impuzu zera turagira manifestation batwara abakenyezi bava mu migambwe myinshi bava mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike turi abakenyezi bava mu madini yose icyo gihe n'ukuri twagiye mu ibarabara twambaye impuzu zera kuko ni amahoro ntiyari bwatose kare ariko ubu uyu twahisemo izirabura kuko arizo zerekana umutima ubabaye mugabo ukumbure ejo cyangwa hirya y'ejo tubonye yuko ibintu byahindutse tuzosubira twambare izera twerekane yuko icyo twaharaniye cyabonetse mugabo nibaza yuko ahanini igihambaye si umwambaro igihambaye sibara igihambaye ni ubutumwa uba uri kuratanga
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafite uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika Pascal Bigirimana mwiriwe neza
mahoro
murakomeye mushikirize icyiyumviro cyanyu ikibazo
bwambere mfise icyiyumviro nagomba kuvuga ko umukenyezi muri kino gihe turimo afise by'ukuri uruhara ntangere mu guhagararira amahoro hamwe no mu kuyaharanira fatiye nko muri kahise hoho hariho umukenyezi novuga nti yagize uruhara runini nyarudasanzwe mu guhagararira igihugu nawe yari uwo bita riri ku mutima uwo yashoboye guhagararira igihugu igihe umwami yari akiri mutonya atashobora gutwara niwe yaciye ahagararira igihugu aba aragifata imbere y'uko umwami arindiriye ko umwami akura ariko rero ikindi nacyo nagomba gushishiriza ni uko abakenyezi b'iki gihe je mbona ku bw'iwanjye ibyo bagira byinshi ego ku ruhande rumwe ni byiza mugabo ikiboneka nuko bari novuga ntibarimanipire gute nk'ubu ndavye irya tariki ya 13 gusama cya gihe haba kudeta barabonye ko abakenyezi mu bisanzwe ajya gihe bari bagize manifestation barabemerera mugabe inyuma yaho yabo hari ikindi kintu categuwe ivyo rero bigasha biboneka ko by'ukuri bari bakwiye ahubwo kuraba icyozanire neza gusumba ikindi mu kino gihugu ntibakurikire ntibaje inyuma y'ivyumviro bibagumura ariko baje inyuma bakurikira ivyumviro bifasha igihugu gutera imbere bifasha igihugu gutsimbatara mu mahoro.
Egome madame Catherine Maboboli mumvuga iki kubishikirijwe na Pacheda Bigirimana?
Ndaje kuri cyane yavuze umupfasoni yitwarira ku mutima twese twaramwumvise muri kahise ku Burundi ariko ntituje kure cyane ni nibuke ko mu 1993 umupfasoni wa Melchior Ndadaye yigeze gutera kamo akabwira barundi bariko barica abandi ati ushaka kumpoza nareke gusesa amaraso. Nk'icyo niterekana uruhara by'ukuri rw'umukenyezi kuko yarabonye ati ibi bintu ntibishobora kubandanya kandi nshobora nanjye kugira icyo mvuze. Mwarumvise kwa kama yateye arakamo kahumuriza abantu bose kandi abantu bose ba biruhukije ku mutima kuko bariko barabona ko Burundi buriko buraja habi. Hanyuma ikindi naco nuko turabye mu minsi yahera cyane cyane mfatiye ku kahise ka hasi nyine ko ibyabaye mu 1993 n'ibyakurikiye abakenyezi n'ukuri baragiye hamwe baravuga ati Burundi ntibushobora gutabagurika turi ngaha bararengera imigambwe bararengera moko baraja hamwe baragira amashyirahamwe bahuriramo kugira baharanire amahoro abari mu makaritsiye atandukanye murazi ko hari habaye ukugabura kw'amakaritsiye bivanye n'ubwoko umwe wese yari arimwo icyo gihe abava mu makaritsiye atandukanye bahora bahura bakaganira bagafashanya icyo umwe muri karitsiye kanaka adashobora kuronka ubundi akakimuzanira gutyo gutyo je ndibuka mba mu Ngagara tuvugana n'abakenyezi bari mu Kamenge tugahurira ahantu kuri sitasiyo kwa Gwanga neza bakatuzanira ibitoke natwe tukabazanira ibyo bakeneye. Nk'ibyo nibyerekana yuko abakenyezi bashobora kurengera ibyo barimwo mugabo bakagira icyo bahuriye ko bose kibazanira amahoro. Hanyuma ibyo byo kuvuga ati abakenyezi bari manipire kumbure sinobiharira kuko turi mu migambwe turi mu moko tuva mu ntara umwe wese udatwawe na moko arashobora gutwarwa nubwo n'intara cyangwa agatwarwa n'umugambwe ariko muri rusange je nibaza yuko iyo abakenyezi bagiye hamwe baraheza bakumvikana bakavuga rumwe. Hanyuma ibyo avuze by'uko ashaka kwerekana ko abakenyezi bari manipire yuko itariki 13 rusama ngo hari ikintu cyari cyateguwe n'ukuri jewe sinibaza ko ntovugira bose kumbure sindi mu mutima w'umwe wese mugabo jewe ndazi neza ko ibyabaye kijya gihe abakenyezi bari uko baragira manifestasi cyangwa abakenyezi muri rusange nta ruhara bari bazishe n'ibintu twaguyemo twese byahuriranye mugabo sinovuga ngo abari muri manifestation ngo bari hari ibyo bari bateguye bijya bijyanye na kudeta numvise ko ari byo ashaka kuvuga kandi icyo kintu kirababaza abakenyezi cyane kubona hariho abakenyezi bariko baraturatura benshi barahunze benshi barataye ingo zabo baratanye n'imiryango kubera baguma bababwira ngo nabapfukise ngo kubera bari muri manifestation ujya munsi rero birababaje cyane nibaza yuko abariko barabivuga kandi babikwiza hose kandi bagerageza kubyitwaza kugira abaturatuze abakenyezi ndabasabye n'ukuri babihagarike kuko ndaza abakenyezi benshi jengira Imana nijye barabara sinari ndimo ntawovuga ngo yarabonye n'ifoto ryanjye mugabo umukenyezi wese azi yuko yari mu ibara uwo munsi umutima uri hejuru besi barahunze je hari abo tuvugana kuri WhatsApp tuvugana ku matelefone ukabona by'ukuri ko bahagaritse umutima kubona bariko barazira ubusa.
Egome nkuko bavuga mu Kirundi ngo nta nyambo ibura gahunzi na madame Catherine abivuze ko muri rusange bafasoni bagiye hamwe bose usanga bafise bashire imbere inyungu z'igihugu inyungu z'abarundi ariko nkuko bivuzwe ibintu bishobora gutuma abantu bigenza ukuntu gutandukanye byinshi hari intara hari imigambwe. Madame Aline, ikintu cyokorwa mu kanya gatoya cyane rwose, ikintu cyokorwa kugira ngo abafasoni bo mu ntara zose, abafasoni bo mu mirwi yose, eka amoko yose baje hamwe mu gihe cyose babona ko amahoro ataeka atamahoro ari mu gihugu ikintu bokora kugira ngo baterere mu kuyagarukana n'ikihe ikaba tisunze izo zine ndyane n'ivyo bindi bibatandukanya n'ibi
ikintu nariko niyumvira mu mwanya n'imbire ko umubyeyi wese ahari abo baza kwicana nabo barafise umubyeyi mama wawo umubyeyi wawo niba babwira abo nyene bakiri hafi mu nzu babibutse ko gusesa amaraso y'uwundi ataho bigeza babagarukane mu ngo bababuze gukurikiza ayo majambo bababwira yuko baja kwica umwana wa kanaka ngo yakoze ikintu twese turafise abana ababyeyi bose mu Burundi ndabinginze hamagara abo bahungu banyu abo bana banyu bariko baja bashira mu ibarabara kuja kwica bahagari kugo bwicanye hama tuzosura turonke ngene dushobora kugira ibiganiro vy'amahoro
muri iki gihe turiko mu kane n'undi bunywa nyuma y'iradio ijwi ry'America James Nkeshimana miriwe neza
miriwe
murafite icyumviro kibazo
yego turafite ikibazo twagomba duterere imbere ariko tubaze gatoya
yego
hama twagomba duterere hama ku byerekeye ibyo abavyeje kuri kugera mbona ku bavyeye bakoresha amatwita tugiye kuri mu Burundi dusanga ari urugero rutoye cyane nagomba nibarize madame Ariene ukuntu abona urugero rw'abaruserukiwe mu bakenyezi bo mu Burundi mu guterere ibyo vyiyumviro cyangwa dusanga ari baba bamama bo nganye mu gisagara basanga ivyiyumviro vy'aba bakenyezi ba ruguru usanga bidasirukiwe cyane ku rugero rushimishije cyanke bo babara ava yuko mu mbivyo babarakoze ikigo bahagenda kumviriza ukuntu barira baruguru ibyo biyumvira kugira bubaka igihugu cyacu hamwe ikindi kibazo tuvuga ni ikibazo cerekeye n'ukuntu abakenyezi bobo mu kugira batanga icyumviro cyumvikana nuko abaserukiwe bishimishije muri leta natugiye kurabo tubona yuko muri leta abakenyezi batarugero bafise kuvuga yuko bafata ijambo rigashigikirwa kandi ikindi kibazo bafise ingorane yuko badashobora bobo guhagarikira icyo babasinze baguma bakibaguzwa hirya no hino bigatuma badafata ingingo zemegwe cyane hama ikibazo mfise ni ikibazo cy'uko bavuze imyambaro bambara uno munsi k'imyambaro yirabura ibyo ni ukuri mbona yuko baba bariko barihenda kwambara umwambaro wirabura ukaguma muhira bona yuko atansiga na kimwe cyotanga kuri imaji y'abancaye bababona bona yuko borari ikindi kintu bofata kugira tereka ikindi kintu bofata kirutirizaho kuri icyo hano ikindi kibazo mfise nagomba ndababaze urugero baza kubona ivyumviro vyabo biza guserukirwako bagiye kuraba uko n'abakenyezi ivyumviro vyabo ukuntu biza kubarungana hama ikindi nacyo nagomba se n'uburangirizako nagomba ndababaze ikintu babona cyokogwa kugira ngo abakenyezi baze mu bwoba bafise baba barimo hama ikindi nacyo nagomba ndangirize ko nakahe ka mu mwotera abakenyezi bariko rahigwa rufuni na ruho na buhongo abandi nabo babandanya bicwa bicirwa bana babo mwobatera kamo kameze gute mwobasaba yuko bokora iki cyangwa kwifatamo gute muri ibi bihe barimo mubona ko ari ibihe bibabaje cyane
egome ibibazo bitari bike nashaka mu bice kuma yange kwa kanyasi kanini cyane gose mufasoni Aline niwe watangwe kwaza kubyerekeye ubutumwa muhava mutanga kuri Twitter ka avuga ko ubwo butumwa buhaba butangwa n'abantu bake bari Bujumbura afise ubwo buryo hariho ni kibazo cy'abakenyezi badaserukiwe nashaka mu muhe nyisho mu kanya gatoyi mu munota umwe ushoboye Aline
biragoye kwishura byose mu natumwe mugabe kinagira ubwambe bwo turabashimira mwebwe iradiyo kuko turazi uko iradiyo abagore yavuze batari babi Bujumbura barumva amakuru yanyu nibaza kumushikira hose ikindi naco murazi neza kuri Bujumbura cyo tuvuze Bujumbura sabanya Bujumbura gusa nta muntu w'i Bujumbura adafite umuntu w'iwabo ari ruguru amakuru ibibere Bujumbura abaruguru barabimenya kwiciye ku matelefoni kuko bose baba bafise inshuti ziri Bujumbura ndasubiye ndasabye ababyeyi ubwa mbere na mbere abo bana abo baza kwicana bava mu mazu yacu si abantu baba mu ishyamba bava mu mazu yacu aho tugeza duhere kuri abo batwegereye ntitwemere nta kintu na kimwe kiriho gituma uhaguruka kuja kwica uyu wundi muntu twibuke tubibibutse iminsi yose ntituruhe nta urambirwa kubwira umwana icyo yipfuza ikindi yavuze ati abagore ngo ntibaserukiwe gose ikintu mwenda kumenya mu Burundi niyo uri uragenda mu Burundi bahamuja handi uraraba abagore ugasanga nibo bariko barakora mu mirima ntimushobora kuvuga ngo abagore ngo ntiba ngo nta jambo bafise bararifise mu gihe abo bazana baproduce umwimbu mu gihugu abagore bakora byinshi igihe umugore ahagaritse gukora igihugu cyose kizaba gihagaze bategerezwa kutwumviriza nawe kuvuga guserukirwa muri leta iyo niyo ngorane gushika uno musitsi kuriko turagwanira si umugore wenyine ataserukiwe n'abandi benshi ntibaserukiwe mugabo ico kintu zote batugishukako mugabo duhere iruhande yacu uwo twegeranye tumwibutse yacuhaguruka uja kwica uwundi mwana nabyaye ndakubujije guma ngaha muhira abo biriko baraja kwica nabo nyene n'abakoreshwa amaraso maze kuyakora mu minwe uzoterezwa kuyishura ibutse umwana wawe rero mubyeyi wese ahuri abanza kugumira iruhande
mu kanya turaho ijambo mozeza ariko nashaka madame Catherine namwe mugire ico mubuze kuri ivyo bibazo bihambaye cyane rwose byashikirijwe na James Nkeshimana
ego yavuze ati ivyo byo gukoresha Twitter ni ati ni iby'abanyabujumbura gusa nibyo turaze ukungene abarundi kazi tungana n'abashobora kuronka ubwo buryo bwo gukoresha ubwo buhinga bwa none ni bake ariko rero dufashijwe n'amaradiyo nk'uko kwanyu inkuru ziraheza zigashikira benshi hanyuma ikindi nababwira nuko ivyo byo gukoresha ubwo buhinga turi kumwe n'abandi mu rugamba mpuzamakungu si ukuvuga ari iby'abarundi twenyine mugabo twashatse kubwira abarundi kazi ubwira nabo nyene bagira icyo baterereye hanyuma ibyo guserukirwa muri leta yavutse ko tudaserukire we ku rugero ruhagije ibyo twama tubiri ko turabivuga duhimiriza abakenyezi cyane cyane ngo bijyukire kuja muri politike bijyukiye kuja mu nzego tugahimiriza n'abarongoye igihugu cyangwa n'abarongoye imigambi ubwira bitwararike gushyira imbere abakenyezi kandi ibyo twarabishitseko kuko turabona ko mu nzego nko mu nama nshingamateka no muri leta hariho ibitigiri bitajwa munsi ni ukuvuga bya bice 30% birubahirijwe cyangwa nkavuga rero nti abo bakenyezi bashika 30% mu nama nshingamateka barenga 40% mu nama nkenguzamateka barenga 30% mu nama zikirangane mbega barihe ko tutabumva ko batavuga kuko kuvyukuri abantu nkabo bamaze kuja hamwe bakumvikana ku kintu kimwe n'abagabo ntibasubira kubavuguruza je nagira ndabaha akarorero nkeje ubundi gihe hariko haraba ibiganiro byari bihagarariwe na Perezida Museveni n'umushikiranganji w'ukwivuna amazi wo muri Uganda nukuri abakenyezi bagiye muri ibyo biganiro baragiye hamwe bava mu migambi itandukanye bamwe bava muri politiki abandi bava muri societe civile baraja hamwe barategura urwandiko bari hamwe barashikiriza urwandiko ruri hamwe nuko nyene ibiganiro bitabandanije mugabo byari byaduhaye icyizere ko abakenyezi batanguye kubona ingorane turimo kumwe kandi ni nyinshi bazibona kumwe twifuza rero ko abakenyezi bari mu nzego zitandukanye jewe ndi umwe mu bakenyezi bigeze kuba bafise uruhara cyangwa bigeze kuba bari mu nzego aho nari icyo gihe nari ndimo cyangwa nari mu nama nshingamateka naravuga nkahimiriza abandi bakenyezi nifuza rero ko n'abandi barimo ubu uyu twobumva bagatera akamo bakiyamiriza ubwo bwicanyi hanyuma bishobotse tuka abakenyezi bose bifuza ko amahoro yugaruka mu Burundi tukaje hamwe tubanze tubiganire hanyuma rero tugire icyo tuterereye turi hamwe kuko jewe mabobori nzi nk'umuporona ni naza kuvuga bazavuga ngo uwo ni wa muporona uwundi ni yaza kuvuga ari uwo kwana mu mugambi kanaka bazavuga ati ni wa mu sendedefudede cyangwa ni wa mu FNL ariko tuvugiye hamwe bazavuga ati ni ba bakenyezi ndasabye rero ko abakenyezi boza tukavugura umwe nk'abakenyezi nk'uko twabigize Arusha nk'uko twabigize mu bihe byose igihugu cyacu cyari mu makuba ndazi neza yuko abagabo bamaze kubona turi hamwe tugashikiriza jambo twese turi hamwe iryo jwi ryacu rizoshika kure ako rero nakama n'ukuri nteye abakenyezi bose bari mu nzego cyane cyane
ijwi rirashobora gushika kure mu gihe abafasoni bose nk'uko mubivuze bagiye hamwe bagashikiriza ibibazo bihanze igihugu muri iki gihe turi kumwe n'undi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Mozeza mwiriwe neza
ndabumva cyane
ego ikibazo icyumviro
nje ntari ikibazo ni nk'inama kuko nje ndi umunyarwanda
yego
ukurikije ibyo nabigereranya nk'amateka yacu yabaye muri 1994 kuko niho nkaho bishika bishira
nduga ku ijambo bandanya
nyine icyo bagomba gukora abo ni ugushyira hamwe bagafata umwanzuro umwe kuko gukomeza bari kwitana bamwana nibyo biratuma ikibazo gikomera cyane.
Ego be mu fasoni adine mu shyanae Moses ashikirije ikibazo kivuga ko kwitana bamwana ari ikintu kibi cyane rwose abafasoni bakwiye kuja hamwe bakavuga rumwe ika ba gashira imbere inyungu z'igihugu bakavuga ibibazo nyakuri bihanze igihugu ibishikirijwe na Moses mu bivuga kwiki.
Musanzwe nivyo tugwanira gushika uno munsi abahagurutse bose nibaza ko ico kintu gikuru bagwanira ni ugushira hamwe tugatorera inyishu igihugu gifise. Ntaco bimaze kuvuga ngo uyu ni naka canke ni naka ufi n'umurutura barundi utorera inyishu ico igihugu gikeneye niwe azoduserukira. Ivyo nibisanzwe kandi nivyo nibaza uno munsi gitumye dutera tugera ngaha nuko twihakanye abo bantu baza gutwara bitwarira tukeneye abaza gutora ingorane z'igihugu. Nico kintu kugira ngo bose bakurikirana nico n'umupfasoni w'u Burundi yipfuza ati jewe nkeneye gushobora kurera abana banje nkakuza abana banje bakagera aho bagera nkitanga naje nkakorera igihugu igihe mfise ico ntanga naje nkashobora kugitanga nayo ugitanga twese turabarundi nta mwiza nta mubi twese nico kimwe.
Madame Catherine Mabobori, ikibazo cy'ukuja hamwe mwavuze ko hashobora kuba hari nkingwane z'imigambwe intara ubwoko hokogwa iki kugira ngo abarundikazi bose baje hamwe bavuge ibibazo bihanze igihugu batisunze imigambwe yabo ubwoko bwabo canke intara zabo.
Jewe cyano hanura abakenyezi nuko bogerageza bakigobotora muri mu byara by'imigambwe barimwo mu byara by'amoko barimwo mu byara by'intara barimwo kuko ibyo nibyo bituboshe ubu uri kuko n'ukuri byose novuga ngo abantu ntibaje mu migambwe ntibaje ntibakurikire iby'ubwoko kuko n'ibintu dusigaye tuvugira ahabona ta no mu ibwirizwa shingiro mbere hari aho byanditse ariko tubikoresha mu kunywana mugabo ntitubikoreshe tubikoresha mu gutandukana. Rero nagira ndababwire ntampanura abakenyezi ntitwigobotore muri ibyo bituboshe by'imigambwe cyangwa by'amoko kuko ubu uyi haragezaho twerekana yuko natwe by'ukuri dushobora guhagararira amahoro mu gihugu cyacu kuko ubu uyi umenga nimba ndi umuporona reka mbere nihereko nimba ndi umuporona yitirirwa nditije umenga ntiyumviriye nka nditije umenga sindi umuntu umenga ndatiriganye nimba ndi umusende defede wo kwa mukuru w'umugambwe ndamwibagire mumbabarire ukwa nimba ndi umusende defede wo kwa Nyabenda umenga ntiyumviriye nkawe umenga ndatiriganye nagira saba abakenyezi ko babebo ntibatakaranga kabo ntibate ukwigenga kwabo mu byiyumviro ngo tuje mu bintu byo kwiyumvira nkanaka kubera turi kumwe mu mugwi kanaka ariko twiyumvire nk'abakenyezi kuko turafise ukungene twebwe twiyumvira nk'ababyeyi hanyuma rero ugasanga uriko uratorera inyishu ibibazo byose bihari kubera wiyumviriye nk'umubyeyi aha rero cyane cyane kubera wiyumviriye nk'umuntu ariko ararondera inyungu rusange atariko ariyumvira inyungu ziwe kuko abakenyezi birazi yuko kenshi na kenshi dushira inyungu rusange imbere y'inyungu ziwacu.
Inyungu rusange
nizo nashaka ndabahamagara.
Murakoze cyane gose. Inyungu rusange ni icyo kintu abarundi bose bakwiye gushira imbere muri iki gihe. Turafite ubundi bunywanyi radio hejuru ya Amerika, Dieudonné Nkeshimana, muriyo neza.
Alo,
muratwumva? Dieudonné, mutange icyimvuro cyanyu canke ikibazo mu kanya gato munyarutse.
Alo,
turakumva?
Muratwumva?
Duga ku ijambo.
Ego, murakoze kunshira ku murongo.
Ego,
hanyuma ntarambiriye jewe ikintu mbona n'abandi bushike ko ubwa mbere namaza kumera nk'uwutsinira abadamu hari intambwe hari aho bageze umuntu akibaza yuko bogeze nko mu bonsirito muri zijya muvuma bamwe bamwe bise de muvuma za selekcionere ariko ikintu kiri cyo cyo ni uko icyo bari kubavuga ubu unye n'ukuri cyokumvikana cyokorerwa kuko mu mabi menshi ariko agenda arasika twitushe nibo nyene tanto baratakara tanto abana babo batogwa iyo batogwa baruko bari nukuri ijidi yabo uwo giriya cyaba yakoreye ku cyuzero cyabo nukuri yo bafatije cyane bose naho amahoro yoboneka ukuruta gahera
Alina ndenza ko ibishikirijwe na Dieudonné mu bivuga ku iki
Nyibutsa
gatoyi. Ko uruhara rw'abafasoni rukwiye kueka kujimbere cyane rwose abafasoni barakoze intambwe ikomeye abafasoni aributsa ko mu gihe cyose habaye nk'ubwicanyi ubwo bwicanyi usanga buhitana abagabo babo abana babo nibo ba mbere usanga kenshi na kenshi izo ngaruka z'ubwicanyi zi nibo bazumva cyane ubwa mbere na mbere.
Ego ibyo umva turabyumvikana ko nibyo nkanatsinda niyo izo ngwano ziheze twarabibonye aba nibo ba mbere kandi basubira bakubaka igihugu nibo basubira bama bafise ingufu iyo ngufu y'ubyeyi yo gusaba bagahagaruka bakubaka ico gihugu nico gituma n'ubundi n'uno munsi bari bakwiye kutwumviza ko ejo nibo bazaba basigaye kandi nibo bazosubira bubake ca gihugu ibyo avuze turabyumvikanira ko nico gituma bikomeye yuko duhaguruka tukavugira ico gihugu bakatwumviriza kandi nkuko maboburi yavuze kare tuvuga hejuru kuko tuvugira mu makungu si kuvugira mu Burundi gusa iyo turiko turavuga tuvugira abarundi tukavuga tuti naho muhana abapolitike ntimwibagire abagore turi ngaho nitwe bitwaye ku mukongo kandi tudasubira twubake mutwumvirize turafise ico tuvuga
Madame Catherine Mwati akamo ugasaba abafasoni kazi cyane cyane bafite amabanga akomeye baba bari muri leta baba bari mu namashiga amateka ko boja habona bakavuga ikaba gashikiriza ibyimvira byabo by'ukuntu intererano ubutanga kugira ngo amahoro agaruke ivyo bisa n'ivyo umushya ntahe Dieudonné nawe nyine ashikirije mu bivuga ku iki
Eko ndamushimiye ko ya shigikiye ico cyumviro kandi jewe aha igituma ndiko ndayivuga nuko hamaze kuba intambwe zo gushaka yuko abakenyezi boje hamwe kugira baganire baraba ico boterera bari hamwe ariko ugasanga harabaye intambamyi hari abantu bababwiye ati nanyabona ntimuce hamwe nabajya ayi ugasanga baravyemeye ugasanga hari abantu bavuga ati ntiharagera ko abapfasoni babijamwe reka twebwe tubanze tubikora uko tubyumva aho rero nkavuga nti uko duteba niko amazi azorenga inkombe hari abantu benshi bavuga bati twebwe turashobora kubafasha kugira muje hamwe muganire mugo ugasanga kumbure ako kamo kabo ubwo uko kuntu bariko baratubwira ati twabafasha nti tuciye tubyakira n'ingoga kandi noneho si ukuvuga ngo abantu bategereza kuronka ababafasha kuko iyo mushaka mufise ikintu kibabakiye ku mutima ntimurindira ngo murinde kurondera imfashanyo namwe mbwe nyine murashobora kubyikorera kuko nta kibuza na kimwe yuko abarundikazi bashobora kwicara ahantu ngaha mu gihugu hagati cyangwa bagahurira no hanze y'igihugu kubera hariho bamwe basanzagiye bari hanze y'igihugu tuba twifuza nabo nyine ko bajyamwo nta na kimwe kibibabuza naho jenagira ndabamenyesha ko igihe ibiganiro by'Arusha byatangura abakenyezi bagiyeyo ubwa mbere bagiye atabo bo nyene barimenye baripakiza abandi bagenda n'indege abandi bakagenda n'imodoka ku buryo bwabo abaza kubafasha bagiye kubafasha mu nyuma mugabo babanje kwerekana ishaka twerekana iryo shaka rero ko by'ukuri dushaka amahoro amwe kuri twese kuko nta mahoro azoba kuri bamwe atari ku bandi twerekane yuko dushaka amahoro ku gihugu cacu kuko nta icyo gihugu turagisangiye twese hanyuma rero nibaza ari uko rero abakenyezi twora cyane cyane iyo turiko turaja kuko iyo turiko turaja nihabi jewe iyo mbonye abantu basigaye bakora nk'abihebye ibintu twahora twumva mu makungu murazi yuko mu makungu bamaze iminsi bavuga yuko ubu uyihagezeho abakenyezi aribo baza gukora ibikorwa by'ubwihebye none turindiriye ko abakenyezi aribo bazotangura kugira ibyo bikorwa by'ubwihebye ngaha mu Burundi kugira tubone ko ibintu byadukomeranye
Ego me kaduhere ijambo muwundi bunywanyi muri radio ijwi rya Amerika Hakimana Ala muriwe neza
niwe neza
murafise ikibazo murafise icyumviro
Hakimana Ala ndi mu Rutovu
yego
abakenyezi burya baraserukiwe mu ntwaro y'u Burundi bwabo gusa yewe nibaza ko bikumiye kuko ari ibintu bimwe badashikiriza niba none rero ubunye bari bakwiye guhaguruka kuko ibintu biriko biraba mu Burundi bibakora ko bibatwara abana bibatwara abagabo reka nyene nabo nyene barahagirira ingaruka mbi kuri leta y'u Burundi kuko keshi bavuga ngo ntibaserukiwe none bubunye rero ko baserukiwe nibaza ko bogira icyo baterera nabo bagasaba abari hejuru nyene kuko nabo nyene baraserukiwe
ego medica ego ego murakoze reka tu baze umufasoni Catherine abafasoni murundi bo babikumira
ego nibaza yuko aho harimo ukuri na hatari atari no vuga ko ariko bimeze gose hari ha bakenyezi bacikumira kandi aba hariho abikumira batategeza kwikumira abo oyi ni babandi nababwiye bari mu nama nshingamateka bari mu nama shikiranganje bari mu nzego zitandukanye bategereza guhaguruka bakavuga kuko mu bisanzwe uri nk'umushingamateka ntutegereza kurindira ko bagutera kama cyane kurindira yuko abantu bagusunika ngo genda uvuge urafise uburenganzira kuko uri umushingamateka userukira abarundi bose uri umukenguza amateka userukira abarundi bose naho tuvuga ku giti cy'umugambwe cyane kwishyira hamwe kanaka urashobora kuvuga ku giti cyawe nk'umuntu aserukira abanyagihugu aha rero nibaza nuko rero abantu bafise uburenganzira bwo kugira icyo bakoze bwo kugira icyo bavuze ntibasubire kwikumira abandi nabo bikumira kumbure kubera imico twakuriyemo abakenyezi benshi usanga bavuga bati sinovuga umugabo ari hari bya bindi tuzi yuko nkoko kazi ngo ntibika ngo isake hari ibyo biracyariho ariko sinovuga ngo ngo nibyo bituboshe kuko n'abafise uburenganzira bwo kuvuga bo nk'amwe ari bovuga n'ukuri nibaza yuko ijwi ryabo ryokumvikana kuko urashobora kuvuga uri umwe ijwi ryawe rikumvikana cyangwa mugakoma induru muri benshi ijwi ryanyu ntiryumvikane kubera kumbura icyo muri musabye rero ko abo bari icyo bagizwe n'igihugu bari icyo bagizwe n'ukungene bakuze cyangwa bagize imana bakaronka ingene bashika mu mashuri bakiga bakaronka ubwenge ubwo bwenge bwabo ntibubapfe kubusa
madame Aline ikibazo cyo kwikumira cyo bakijanye n'imico mu kivuga ko iki icyo kibazo cyotorerwa umuti gute
sinzi nibyo biratangaje ndamaze kubona no mu mashuri hamwe menshi twakoranye usanga abakenyezi aribo bariko barakora bagakora ishyirahamwe rigatangura rigatera hejuru rimaze kugera hejuru ugasanga abasigaye baboneka ari abagabo bari muri iryo shyirahamwe kandi batari bararitanguye ahandi naho ugasanga abakenyezi bari mu mashyirahamwe araba ibyerekeye abakenyezi gusa nta gitume ko bategereza kureba iby'abakenyezi gusa baraba ibyerekeye igihugu nk'abandi bose mu gisanzwe baravuga ati umukenyezi n'umugabo nk'abandi bose mu bisanzwe ntaho rero bituma uwufise icyo avuga ntiyorinda kubanza kurinda ngo nuko ndi umukenyezi ngo niho ndakivuga ukivuga kubera yuko ubona ko cyari gikenewe kuvuga ugahaguruka ukagishyira imbere duhereye n'ukuri uburyo wumvise n'abakenyezi nk'abo bikuru umukuru w'igihugu aza avugira umukuru w'igihugu ntaza yivugira we nk'umukenyezi ngo ni umukenyezi w'umukuru si uko bimeze wafise icyo avuga ni umuntu nk'abandi ubukenyezi ni ukuba waravutse mugabo niby'ukuri nibaza aho ni nk'ukwikumira igihe uzi ko akazi ari ak'iwa uragakora ntiwocubise uwundi ngo ni uko hageze kuja kuboneka ngo haje kuboneka uwundi no mu makungu iyo tubona bariko baragenda bavuga abakenyezi baraza mbwa kenshi baza ari uko baje kuvuga ibyerekeye ingorane z'abakenyezi bataje kuvugira bose ibyo rero mu bisanzwe ubu niho ubu turashobora kubihindura turinda guhindura ikintu cyose kizoduteza imbere nta kizoduhagarika ufite icyo avuga wese umukenyezi wese afite icyo avuga azogena kivuge avugira abarundi bose atari kavugira abakenyezi
ego mereka ijambo rya nyuma turihe umwanya muri radiyo ijwi ry'amerika muswati afise icashikiriza muri beneza mu swati muri hehe mutubwiraho muri bwa mbere na mbere
ngaye ujumbura mwiriwe
muri beneza mu nyarutse akanya karatujanye munsi y'umunota ikibazo cy'imviro
je nagomba kigeze cy'imviro
iduga ku ijambo nyarutse
uri kuraraba abakenyezi nkuko bayivuze basa n'abikumira kubera igihe bariko barashikiriza nk'icyumviro cyangwa ijambo hagati y'abashingantahe nibaza yuko atewe igitsure n'intuze n'abashingantahe babo cyangwa ingingo bafata zose bazifata barabye entere yabo bataraba abakenyezi hamwe
ego mede kadu mu fasadi Maboburi Catherine akanya gasigaye ni gatoyi cyane gose nashaka mu gice muvuze ku kibazo gishikirijwe na Muswati yavuga ko abakenyenzi bikumira bikava kenshi na kenshi ku bagabo batera igitsure hanyuma nashaka mu kanya gato
je birangora kuguma ngaruka kuri ico kibazo cyo kuvuga ngo turi ikomira ngo abagabo baradutera igitsure oya cewe byo shaka kuvyanka gose kandi mpamagarire n'abakenyezi babyanke kuko nta muntu yoza kugutera igitsure adafise umutwe mudafise umutwe umwe afise umutwe wawe nawe ukagira umutwe nawe akagira umutwe wiwe nico gituma uwo mutwe Imana yaguhaye nubwo bwenge Imana yaguhaye utegereza kubukoresha mbega wontera igitsure gute uri mu mugambwe nande nkaba mu wundi kumbura ibyo mu rugo tubireke ibyo mu rugo tubireke ni kurundi rwego mugacura kuko ubu turiko turavuga iby'igihugu iby'igihugu rero tujya mu migambwe kugira dukorere igihugu twese tujya mu nzego kugira dukorere igihugu twese muri ico gihe rero nta muntu afise uburenganzira bwo kugutera igitsure no kugutera ubwoba kandi nawe ngo ntufise ubwo burenganzira bw'uko ureka ngo bagutere ubwoba cyangwa bagutere igitsure kandi ufise umutima n'ubwenge w'ukubona ikibi n'iciza hanyuma ukaba ufite umutima n'ubwenge wo kugira igira icuvuze aha rero niho mpagaze nkaba mpamagaye kandi noneho kenshi na kenshi ndamaze kubona si ukuvuga ngo n'abakenyezi bari mu nzego cyangwa abize gusa ndamaze kubona n'abakenyezi bo mu gihugu hagati aba basanze babifise imirimo itandukanye mito mito cyangwa babiri imizi iyo umuntu abubahuye iyo umuntu abahaye aho bavugira n'ukuri barashikiriza icyimbire cyabo neza nibaza rero ko kungure ababishoboye bogerageza kuraba ukungene batunganya ibibanza byo kugira abakenyezi bavugiremo batanga ibyiyumviro byabo kare wigeze kuvuga muti ibintu byo kuvugana ukuri ibintu byo kuvugana ukuri nibaza iyo ihageze ibiganiro je ndamaze kubona ko abakenyezi babyitaba nibaza rero ko ibiganiro bizahaba bitunganywa abakenyezi bazobyitaba cyane kandi noneho twarabonye no muri kahise ibiganiro byo kuvugana ukuri byarabaye yarabaye ni arusha n'ibyo byabaye kandi abakenyezi
barakadwe n'ijambo
aline umukenyezi n'umwe rero yikumira mu bintu byose bijyanye no kugarukana amahoro
aline nawe mugire mutange kamutira kamo abafasoni kujyanye cyane cyane n'ibyo byo kwikumira no gutinya gushikiriza ijambo mu kanya gatoyi cyane rwose amasegonda nka 25
icyo novuga umukenyezi wese ahari icyo kibanza nta kurindira ko bakiguha n'ukuciha igihe hari ibiganiro abo badame twumva bari imbere nibahaguruke bivugire ntibakeneye ko barinda kubahamagara bazociha icyo kibanza nitwebwe tutegezwa kuciha iyo hari ibiganiro turakeneye kubijamo kandi tuzobijamo kandi tuhaguruke tubwe ko dushaka kubijamo kandi tumenyekane ko twabigiyemo
turagushimiye Aline Nenza ko kukanya watoye kugira ngo tuganire ivyumviro mushikirije n'ivyumviro bihambaye cyane gose turagushimiye nawe mufasoni Catherine Maboburi kuvyumviro vyiza cyane gose kandi nyinshi mwatanze ku bibazo byabajijwe n'abanywanyi radio ijwi rya Amerika turashimiye na ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Karara yagiranije ikiganiro cy'umunsi mugire umugoroba mwiza n'amahoro gutekanirwe mu banyu no mu byanyu mukanya turashikiriza ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika.